ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiyoneza nshuti mwese turi kumwe. Mu masaha makeyi tuzoba turi ku munsi wa mbere itariki 25 y'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2017. Ejo kuwa mbere rero uzoba ari umunsi uhamba cyane gose ku bakristo bose bo ku isi bigina ivuka rya kana Yesu Kristo. Turabifurije Noel nziza mwese rero, kandi tuzeye ko buca muhimbaza neza uyu munsi mukuru. Mu kanya kari imbere rero tuzoba turaha abanyamanyu radio Ijwi rya Amerika akanya ko kwifuriza Noel nziza inshuti, imiryango n'abagenzi. Muri kumwe na Federica Undikije. Karirimbo Joy to the World ni kuvuga ngo akanyamuneza ku isi hose aho bigina, nk'uko twabivuze ivuka rya kana Yesu Kristo incungu eka umukiza aje kuba aragarukira abarundi abanyagihugu bose ku isi muri iki gihe. Kandi nk'uko twabivuze turiko turaha ijambo abanyamuneza radio Ijwi rya Amerika kugira ngo tubahakarye ko kwifurizanya iminsi mikuru ya Noeli eka na bonane ni yasobari mu ndwi imwe. Muri iki gihe turi kumwe na Lionel Ndayizeye. Ndiwe neza Lionela?
Ndabara mu kigega ku Ijwi rya Amerika. Na mahoro.
Na mahoro, murakomeye?
Eko turashima ngahe Bujumbura, turashima mu by'ukuri.
Byifashe gute Bujumbura muri iki gihe biteguriye Noeli? Mwiteguriye gute?
Ego nk'uko bimeze ubukene buri mu banyagihugu by'ukuri, urabona iyo zivuye mu gisagara, urabona yuko abantu barayisiwe, bara yuko babyibuka. Nubwo nyine usanga ku muntu umwe umwe usanga hakinye umuntu, uraziye hari abantu basanga bafite umurengera, n'abandi ugasanga barakenye mubwo uravye ensemble, ugasanga ukabona yuko nyine abantu nyine uko Noeli bayihimbaza bya mbere, urabona yuko atariko biri. Nibura mu mabara atandukanye, mu mashopu atandukanye, urabona yuko hari amatara atandukanye, amatara agenda novuga agenda arakurakuranwa kwatwa, urabona yuko mu marompa mwamwe basize ibimenyetso bya Père Noël, urabona yuko ibijumbura by'ukuri ibimenyetso bya Noël, urabona yuko bihari, kandi urabona yuko bayihimbaga nubwo uzisa nubwo rimwe na rimwe hari ubukene mu banyagihugu. Ego
mena hari ubukene tubazi ko mu Burundi abarundi benshi ari abakatolika kurenza ibice 90%, nk'uko mubivuze imyaka yose abarundi barahimbaza umunsi mukuru wa Noeli, kandi barifurizanya uyu munsi mukuru. Hari abantu waba ushaka kwifuriza Noeli nziza, Gariyonel?
Ego murakoze cyane, cyane cyane nagira nipfurize abarundi eka mbere no bwareka ndonka kajye kwipfuriza umurundi wese ahari, yaba muri kino gihugu canke utari muri kino gihugu, wahunze canke wagiye mu mahanga. Reka nipfurize Noeli, kandi novuga umuryango wanje, nipfurize Noeli inshuti, abagenzi aho bari hose, sinazo ndavuga umwe umwe kuko ni benshi, mugabo numva umengano nkajya ko kwitiriza Noeli aho umurundi wari wese, aho yo bahagaze igihugu cyacyo cyose yo barimo.
Egome Lionel, uko umwaka uheze aho muhaze wari mu ndwi imwe, abantu barafata nk'icyemezo ku bintu bashira kuhindura mu buzima bwabo bwa minsi yose, hari ikintu mwebwe ku gatwe kanyu mubona muzohindura mu kuntu mwaba mwigenza?
Ego twebwe icyo tuvuga guhinduka ni personnel no kumwe no kumwe arashaka gufata decision akavuga ati umwaka uko byagenze ndashaka kora no kongereza mugabo cyane cyane ikintu no vuga guhindura kubigiyewe navuze yuko guhinduka ari personnel ndashaka kuvuga ati kubyo nsanzwe nkora ndashaka kuvuga ati no hindura ibi mugabo cyane cyane ikintu saba cyane n'ukuri nkasaba nshimise cyane by'ukuri ndi umuntu mutoya cyane mu gihugu nosaba cyane abanyepolitike bobo bakabanza guhinduka kuko bibiliya yonyine iravuga yuko igihugu kitaronse amahoro natwe tutamara kubyoronka reka tumande dusabe rero abo bari muri politike kuko novuga yuko abanyagihugu batekanye reka tumande dusabe abari muri politike bamanze bahinduke bobo bamanze bagire urukundo cyane cyane iyi Noel izobeze mbere itangura muri ino joro bobo ibazemwo ku mpande zose yaba bari ku butegetsi yaba bagomba ubutegetsi bayibazemwo babone yuko après ya politike ubuzima bubandanya cyangwa babone yuko akazi atari muri politike gusa mubwo bashoboye kuronka amahoro igihugu cyacu cy'u Burundi hama hafi ngaha mu Burundi gishobora kuronka amahoro umunyagihugu ari wese ashobora kuronka amahoro umutaxi vero umumotari ashobora gukora akazi kariko kose akagikorana umutima mwiza mu gihe yaba afite amahoro reka dusabe rero nsabe abanyepolitike ku mpande zose by'ukuri iyi Noel baje ko kugira ngo abandi bashobore guhindura imitima yabo bayicishe bugufi cyane kugira by'ukuri umwami Yesu Kristo abajemo mu mitima hama igihugu cyacu cyose kironka amahoro hama natwe Barundi dushobora gukora ikazi twidegembya imitima itari hejuru nicyo numva nosaba cyane.
Urakoze Lionel Ndayizeye, amahoro ni ikintu gihambaye cyane rwose, ni ikintu cyo kwifuriza Abarundi bose, eka si Abarundi gusa, abantu bose bo ku isi yose. Iyo hari amahoro umuhoro uramwa nk'uko babivuga. Muri iki gihe naho turi kumwe kandi na Emile Nkunzimana. Mwiriwe neza Emile?
Mwiriwe neza.
Muri hega Emile?
Ndi muri South Africa.
Ego me nkuko twabivuze ubu ni gihe duhaye abanyamakuru ba radio Ijwi ry'Amerika kugira ngo bifurizanye umunsi mukuru wa Noeli eka n'umwaka ushasha muhira duga ku ijambo.
Murakoze cyane rwose. Nashaka ubwa mbere na mbere kwifuriza Noeli nziza umuryango wanje abari Bujumbura n'abari mu ntara ya Gitega cyane cyane, hanyuma nkaba nifuriza cyane cyane Noeli nziza Abarundi bose bari ngaha muri South Africa, tubaye hamwe nga muri South Africa, hanyuma nkaba nifuriza Noeli nziza cyane n'abari muri Angleterre b'abagenzi bari za Canada na Australia, nkaba nifuriza n'abari mu Burundi bose, abantu bose cyane cyane b'abanzi, hanyuma nkaba nifuriza cyane cyane n'igihugu umwaka mushasha w'2018 yuko woba umwaka w'ukogorora.
Egome umwaka w'ukogorora ni ikintu gihambaye cyane rwose. Mushyirantahe Emile Nkunzimana reka nawe mushyirantahe Lionel Ndayizeye aha ku Ijwi ry'Amerika, namwe turabifurije Noeli nziza reka n'umwaka muhire mushasha, reka unaho tutega kandi amatwi akandi karirimbo Silent Night kanoe.
Oh,
tuwe utenjo timwese kumuli kumula bandanya kumbiza iladio hinshu ya Amerika yumusi ni kumusi wa mungu italiki ilongi nane yu kwezi kwa chumia kabili masama kede ilongu kutuwa ifuze hazo wa almusi mukuru wa noeli aho abakristo bose ukwisi yose bibuka eka bahimbaza ivuka rya kana Yesu Kristo numunsi mukuru rero uhambaye cyane cyane aho nko mu bihugu byacu ari Burundi u Rwanda ika ni bihugu byose duhana imbibi aho usanga abakristo barenga 90% numunsi mukuru rero uhambaye n'icyo gituma aha ku radio ijwi rya Amerika twahisemo guha akanya abanywanyi ba radio ijwi rya Amerika kugira nabo nyine babifurizanye Noeli nziza. Rero ibumunsi n'umunsi uhambaye cyane rwose nk'uko mutuzumva uturimbo twa Noeli nitwo dusangirana hirya no hino no muri iki gihe kandi tubafitiye akandi karirimbo ka Noeli gahimbaza ivuka rya kana Yezu Kristu ako karirimbo nako kaba kitwa 12 Days of Christmas. Reka tugatege amatwi. Turi kumwe na Jean de Dieu Niyonkuru nawe nyine yifuza kwifuriza inshuti y'abagenzi umunsi mukuru mwiza wa Noeli. Jean de Dieu Niyonkuru mwiriwe neza? Muratwumva Jean de Dieu?
Ngo ndabumva gusa mu gisagara cya Bujumbura akavura kariko karagwa sinzi ko mwebwe mu nyumva neza.
Ubu turakumva, ubu ni byiza gatoyi, urafite abo wifuriza umunsi mukuru wa Noeli?
Ego cyane, ndafite abo nifuriza umunsi mukuru wa Noeli. Ntangure kwa nyeshure bari muri kaminuza ndabigisha NS, ndabatahije bose abahiga kuri iyo shure, ndatahije n'abo tubana mu Kamenge, Jedeo Inosa, natahije Sebastien, natahije Izayi n'abandi tubana, natahije abo tubana muri kumine Muhuta mu ntara ya Rumonge, ndatahije n'ababyeyi banje bankuka Jofire ahari hakibusenge mu Gasereyi, reka nandi kumana Eugene na barumunanje n'abakuru banje Deze n'inyimbona na Jean Marie Ndwa Yezu, abo bose ndabatahije. Murakoze.
Murakoze Jean de Dieu Niyonkuru, natwe ngaha ku radio Ijwi rya Amerika turakwifurije Noeli nziza. Turi kumwe kandi na Jerome mwiriwe neza?
Murakoze cyane. Kumakanya
ego muri hehe?
Gateka
Noera uti anniversary nziza uti uhimbaze neza imyaka yawe y'amavuko turakwifurije kandi Noera nziza nawe Jerome none ga Jerome ejo muteganya gukora iki ku munsi wa Noera kuja mu misa hanyuma muzogira iki
ego ndo jamu misa kanaka shoko yego sanako mimo ya chu mimo ya tsoroshe yuko yabaje umutekano urumva imirimo tsoroshe ko tubanze ubwa mbere gucungira umutekano y'igihugu nawe n'igihugu kugira ngo umuntu mukuru ugende neza nyuma natwe tweza twabimbaza yego kugira umutima ariko ku bibikorwa yashoboye kwifatanya n'abandi munezero twisanzuye ariko ntacu tutabikenguruka kuko akanya twese kukaronka yuga tukaza tukawuhimbaza
yego me Jerome turagushimiye cyane rwose eka naha kuri radio Ijwi ry'Amerika turakwifurije Noeli nziza naho turi kumwe na Desire. Desire mwiriwe neza?
We
Desire muri hehe?
Je ndi mwikazi mutemberi.
Izina ry'ikirundi ni nde?
Nzoyikorera Desire.
Nzoyikorera Desire, urafite abo wifuriza Noeli nziza?
Yego.
Turakuteza amatwi.
Bwa mbere nifurije Noeli nziza umubyeyi wanjye ari mu Burundi. Hanyuma nkifuriza Noeli nziza ushikanje ari mu ikambi mahama mu Rwanda yitwa Vumiria Eliza n'abana biwe. Hanyuma nkifuriza Noeli nziza impunzi zose ziri ku isi hamwe n'abagenzi bose banzi ku izina rya Nzoyikorera Desire. Nkifuriza Noeli nziza.
Urakoze Desire Nzoyikorera, natwe ngaha ku radio Ijwi rya Amerika turakwifurije Noeli nziza. Reka tubashikize ego Amerika tubashikize akandi karirimbo ka Noeli kakaba kitwa All Little Town of Bethlehem, nukuvuga igisagara gitoyi cha Bethlehem ari naho akana Yesu kavuki.
Deep.
muri kigi hari ibihugu bitarike bimaze kuba ku itariki 25 y'ukwezi kwa 12 ari naho mukama Yesu yavuka akana Yesu kavuka naho turi kumwe na Aimable na wenyine nkuko twavuze turi ko duha akaryo abanyonyi miradi y'Amerika kugira ngo bashikirize ubutumwa bwabo eka kwifurizanya Noel nziza. Aimable mwiriwe neza muri hega Aimable
Yego. Nifurije umunsi mukuru mwiza hano heri yabavukanye banje mereye ku mungo y'ipapa wanje. Nabo tupukana mama papa Benice nyenda komana Benice sema Giovania Claudine Merine Anita abanyi bose bahejide bahirazime bahejimo n'abandi bose babanze
murakoze Desire. Turakwifurije ndaha kuri radio Ijwi rya Amerika, turakwifurije Noeli nziza.
Yego, ese mapa Desire mu malizo neza namu.
Yego, murakoze.
Ego muto mwizi.
Ah, Aimable ni Aimable. Ego.
Na magidana ye.
Urakoze. Ugiye Noel nziza.
Ego na amwe kumbe Noel nziza.
Ego. Kumwe kandi n'undi munywanyi radio Ijwi rya Amerika yifuza kwifuriza abagenzi babo biwe inshuti ziwe eka umunsi mukuru wa Noeli mwiza. Innocent mwiriwe neza.
Iwe mwiriwe
muri hega Innocent
Mujumbura.
Yego, izina ry'ikirundi ninde?
Sa
izina ry'ikirundi ninde?
Mundwa.
Mundwa, urafise abo wifuriza Noeli nziza?
Ndafite abagenzi nifuriza Noeli nziza bari mu Furasa, bari Etiyopi, Santarafika n'abari Bujumbura bose, abagenzi bose bane ndabifurije Noeli nziza, bari mu mahoro neza batekaniye. Yesu abaheze agiye cyane.
Nawe turakwifurije Noeli nziza.
Kandi namwe ndabifurije Noeli nziza.
Ego, uriko witegurira gute none umunsi mukuru ejo?
Ego cyane.
Uriko witegurira gute?
Ego ndawitegurira neza cyane mu mutima kugira ngo tujye tubahabe mu mahoro dutekaniwe cyane.
Ejo n'ubuzindukira mu misa rero? Ejo uzozindukira mu misa?
Ejo bamwe bamwe bazogenda nk'abasanzwe bacanye uwo munsi ariko bamwe bamwe bazogenda batazogenda nk'uko bamwe bamwe bose bemera.
Yego me, urakoze Innocent nkundwa, umunsi mukuru mwiza wa Noeli. Turi kumwe kandi na Celestine, mwiriwe neza? Celestine murakumva? Ndabona telefone ya Celestine itari kuyakora neza, reka tubandanye twumviriza akaririmbo ka Noeli. turi kumwe kandi n'undi muni wanyu radio ijwi Amerika Jean-Pierre. Jean-Pierre, mwe neza?
Mwe neza.
Muri hera Jean-Pierre?
Ndi mu Rwanda.
Yari mu Rwanda, akazi na kinyarwanda ninde? Kikirundi?
Ndayambaje. Jean-Pierre.
Ego me muduwe ku jambo mu mufurize inshuti yabagenzi nawe nziza.
Murakoze cyane abana nifuriza Noheli nziza no mudamu wanjye mukansanga Rusia aba abo dukorana aba inshuti n'abavandimwe barimo mugenzi barimo bagenzi n'abanyarwanda bose muri rusange.
Urakoze Jean-Pierre, natwe ngaha kuri radio ijwi rya Amerika turakwifurije Noheli nziza, tuboneho kandi kanya ko kwifuriza abarundi bose, abanyarwanda bose, ka abakunzi ba radio ijwi rya Amerika aho bari hose, umunsi mukuru mwiza Noheli. Tukaba kandi tubifurije n'umwaka mushasha uca utangura mu kiringo kiri cindwi imwe iri imbere. Turabifuje rero amahoro n'umunsi mwiza. Mubandanye rero mwumviza turimbo twa Noheli, akarimbo mwe ko mwumviza kitwa Blue Christmas. Karakarimbo kwa kanoeli kitwa The Virgin Mary Had a Baby Boy, kuvuga ko Bikira Maria yazaye umwana w'umuhungu. Kandi karimbo niko turangirije ko ibiganiro vyacu vyo muri aka kanya. Turashimiye cyane rwose abantu baduteze amatwi, cyane cyane tubifuriza umunsi mwiza wa Noheli. Tukaba rero turangirije ngaha ibiganiro vyo muri aka kanya, muze kubandanya mutwumviriza. Tubashikiriza ibindi biganiro mu masaha ari imbere, hanyuma mugire umugoroba mwiza mwese n'amahoro. Hanyuma icyo tukaba twifuje ko abarundi bose n'abanyarwanda n'abandi bose batwumviriza boja gusaba Imana, bagasaba cyane cyane nk'uko twabyumvise abantu bifuza amahoro n'umutekano mu Burundi n'andi ku isi hose. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.